zambi la samirana.
Amakuru na Patrick Mitabaro.
Dabahaye mbiriwe bakunzi wa radio Inzamba agateka kawesa ngwikaze murano makuru ni murikano kanya twaya hari makuru muri mbikirundi tugenekerezo rya 15 ntwarane ari no munsi akaba ahagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira bataka umukuru w'igihugu kubafasha kugira ntibaje mwibarabara abona bakozi bagera ku 70 ibihinguriro Brarudi kuri binyobwa sendika siri trab bahurikiyemo n'iryo riheruse kwandikira umukuru w'igihugu mwikete tuza kubashikiriza muri ano makuru amabi akogwa n'urwego rw'ipolisi nibikiri agaseseswa rumuri mu Burundi uko niko vyemezwa n'ishiramwe iteka rijejwe agateka ka muntu ni mu gihe amakungu ahimbaza kuri 15 ntwarane umunsi wahariwe kugwanya amabi akogwa n'abapolisi makuru nayo wavugwa mu ntara abaca mahera bunguruje abantu ku makinga mu gisagara ca Rumonge baridoga ko bama babujijwe gukora akazi kabo bagategekwa kuja guterera umuganda ku biro by'intara biriko birubakwa murakurikira ico kibazo kugene giteye imari muri iyo ntara ya Rumonge ni muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyumana Innocent Kubwimana kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
tasubiye kubaramutsa mwese abakozi barenga 70 bihinguriro Brarudi baratakambira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ngo abafashe guhagarika umugambi w'ubuyobozi bw'ihinguriro wo kubirukana mu kazi ivyo biri mu ikete ry'abaserukira abakozi n'abarongoye syndicat de trabe bandikiye umukuru w'igihugu kuwa 9 ntwarane uyu mwaka muri iryo kete abaserukira abakozi bereka umukuru w'igihugu uko insiguro y'ubuyobozi bw'ihinguriro ryo kwirukana abakozi zidafashe izo nazo zikaba zifatiye ku bukene urangwa muri iryo shirahamwe Parfum Ndasigana abitubwire
abo baserukira abakozi mwishirahamwe Brarudi hamwe n'abarongoye sendika y'abakozi siritrabe muri iryo kete ryabo bamenyesha ko bituye ubwa nyuma umukuru w'igihugu kubera ububasha asanzwe afise muri iryo kete abo baserukira abakozi bamusaba kugira ngo abafashe guhagarika umugambi w'ubuyobozi bw'ihinguriro wo guhagarika abakozi 73 ihinguriro risigura ko ari kumvo z'ubutunzi bwifashe nabi nkuko bigaragara muri iryo kete abo baserukira abakozi mu ihinguriro basaba urongo y'igihugu gufasha abo barundi 73 bagira bashigwe mu ibarabara muri kino gihe isihanganye n'ikiza cha COVID-19 kandi basanzwe batunze imiryango itari mike muri iryo kete ry'impapuro zishika kuri 5 abo baserukira abakozi berekana ukuntu imvo yashikirijwe n'umuyobozi w'ihinguriro Chidomo Ayeni ivuga ko ubutunzi bwifashe nabi atariyo na gato abo baserukira abakozi mu ishyirahamwe nabo muri sendika y'abakozi Siritrabe bavuga ko mu myaka 10 iheze ihinguriro Brarudi yamye rifise umwimbo ushimishije cyane abo baserukira abakozi bagatangazwa no kumva ko ihinguriro rifise ubukene kandi mu nama zose bagiranye n'umuyobozi batigeze bumva ubuyobozi buvuga ikibazo cy'ubutunzi bwifashe nabi muri iryo hinguriro ikindi gitangaza abo baserukira abakozi n'ukumva icyo kibazo cy'ubukene kandi ihinguriro mu myaka 10 iheze yubatse ryongera rigura ibikoresho rutura kugira rikwize abakiriya babo ibinyobwa mu gihugu cyose kuri ibyo byose abo barongoye sendika y'abakozi basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukoresha ububasha afise mu kubafasha kugira ngo ihinguriro nyabuna ryemere kureka abasabye guhagarika akazi hisunzwe akamo batewe mu mwaka w'2016 tubutse ko iryo hagarikwa ry'abakozi 73 mu ihinguriro mu makuru twabashikirije kwa 27 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka uwo mugambi wo guhagarika abo bakozi uri kukogwa na bamwe mu bakozi bakuru bakuru mu ihinguriro Brarudi basanzwe bafise imitahe mu bijyanye no kurondera abandi bakozi bakorana n'ihinguriro icyo bita sous-traitance mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo byorohere ubuyobozi bw'ihinguriro mu gufuta uburusho buhabwa abakozi
urakoze Parfum Ndasigana hari kiziga cy'umugabo cyatowe mu gatondo kuri uyu wa mbere kuyora barajyanduye muri zone ya Cibitoke komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abegereye aho uyo muntu yarateramiye bavuga ko yapfuye yahitanywe n'inzoga bita Karibu Eddie Claude Ninazwe.
Nkuko amakuru dukuraho mu cibitoke abimenyesha uwo yapfuye azi ku izina rya Birepe afite imyaka 30 y'amavuka aho yarateramiye hamwe n'abandi ngo kwibarabara gindwi aho mu cibitoke niko guhiga ko yonywa uducupa tubiri tw'inzoga zikaze yo mu bwoko bwa Karibu abunyarutsa nkuko amakuru abandanya abivuga abari bateramanye n'uyo Birepe bakaba bemeza ko ayo makuru ariyo bamwe mu banyagihugu baho mu cibitoke bakaba bafise amakenga ku magara y'abana babo kuko hari n'abanyeshure babo bavyihereza bakabona ko abo bana boba bashobora kuronka umwimbu muke muri kino gihe himirije ibibazo by'igice cya kabiri bagasaba leta gufata ingingo ruhasha kugira izo nzoga zituzwe mu bantu kuko zifise ingaruka mbi ku magara y'abantu abajejwe intwaro ngaho mu cibitoke bakaba bemeza ayo makuru aho bavuga ko uyo yitavye imana yarasanzwe yihereza n'ibiyayura mutwe bagasaba abavyihereza kubiheba kuneza y'amagara yabo umuntu w'umugabo akaba yahagaritswe ajanwa mu gasho kazone ya cibitoke kumvo z'amatohoza nkuko amakuru ava ngaha muri zone ya cibitoke mu gisagara ca Bujumbura abandanya abivuga.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni, ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara, ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemwo naho yoba ari kwa muganga, imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ko imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Turabananya navugwa kuno mugoroba nababwiye kuri no genekereza ya 15 ntwarante amakunga arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya amabakogwa n'abapolisi amabingo ntagaseseshwa rumuri arakogwa mu Burundi n'igipolisi cy'igihugu nkuko byemezwa n'umuhari iteka uharanira ibijanye n'agateka kazi na muntu. Kubwa Emmanuel Nibizi cegera curongoye ligi teka ngo abapolisi bakwiye kumenya ko inguvu bahabwa n'igihugu atarizo guhohotera abanyagihugu ahubwo arizo kubakingira, akibutsa abihayo ngendo yo guhohotera abanyagihugu ku butungane amaherezo buzo bakubita intahe mu gahanga kurikira
muhari iteka mu bwigenyo bamubona ko ariho abantu bahohoterwa bahohotewe nabo bari bagiye kubacungira mbere yo kugeza naho babaka n'ubuzima. Hariho ibiheruka gushika kera muri ukwezi kwa kabiri aho ku gisagara ca Bujumbura ku isoko ya kera umupolisi yarashe utwara umuduga umuduga yo kwinguruza mu conducteur de taxi waciye aramubagiriza ngo yahagaze kandi yamuhagaritse. Iyo ni icyerekana yuko atari kubesha ko ari ibintu byamabishika. Ama rero kibabaje n'uko bikorwa n'abantu baje amategeko abantu baba bafise mu bikorwa bya misi yose ari gukingira abanyagihugu umutekano wabo, hanyuma kandi n'amategeko baba bahawe harimo kudakoresha inguvu asanganywe bahawe n'igihugu, kandi akaba ari ibya nyuma izindi nzira zose yateze gukoresha yazihegeje. Sebe n'uko kebura abo bantu n'abatarabikora bamenye yuko bafite amabanga akomeye cyane ko inkoho cyangwa inguvu bafise atari izo guhohotera abanyagihugu atagira inguvu, ahubwo ni izo kumukingira no gukingira igihugu gukingira ko ibyaha ntibibandanye biba. Aho rero muri rusange bamwe hari aho biraga yuko badashobora guhanwa niko batoshya bose ko impera izeri zose bashobora gucibwa urubanza ejo cyangwa ejo hejo. Nyine babyibuka mu byo bakora mu bikorwa bya minsi yose bakoresha ishavu mugabo baguma bibuka yuko nabo nyine amategeko hari kandi bakeza kuyubahiriza.
Makuru yereke agateka kazi na muntu nyene Manuel Ntakiruta umukozi wo mu shirangaranzi bidukikije ni mu ntara ya Gitega afungiwe mu yohero rya Gitega haraheze hafi ndwi yajanywe mu yohero kuva ku itariki ya 11 ntwarante nyuma y'indwi yamaze afungiwe muri komisari ya gipolisi mu ntara ya Gitega yagirizwa ko mu gitondo cy'itariki zine z'ukwezi kwa gatatu yagiye ku ibohero rikuru rya Gitega gusaba ko abafunzwe bagirizwa gutembagaza ubutegetsi burekugwa. Emmanuel Ntakiruta akaba abegereye umuryango wiwe bavuga ko agendana ihungabana rifatiye ku ndwara zo mu mutwe kandi ko asanzwe yivuriza ku ivuriro rifasha abafite ingorane zo mu mutwe rya Gitega nyene. Tubajije umushingwa manza Gustave Niyonzima icoko kwa mubiye nk'ivyo avuga ko uwo munyororo yorekugwa kuko ifungwa giwe rite kubiri n'amategeko yaba igitabo mpanavyaha canke igitabo kigenga ingene imanza zitozwa zikongera zikaburanishwa. Maître Gustave Niyonzima:
icambere na mbere no menyesha nuko mwihagarikwa giwe nifatwa haho nyanzwa amategeko menshi turaze ukuntu atashoboye kuburanirwa n'umushingwa manza wiwe yicuza kandi musanzwe muzi yuko atameze neza mu magara yiwe zituma umutwe. Rero ingingo ya 10 mu gace ka 5 ka code de procedure penale ari cyo twita igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa yaraho nyanzwe yategerezwa kuburanirwa n'umushingwa manza wiwe bakanamumenyesha ko afise ububasha bwo kunuma ari cyo twita droit de silence mu gihe uwo mushingwa manza wiwe atawuriho. Rero ivyo byose ucubona ko bitakurikijwe agatabwa mu mvuto bamaze kumukorera dosiye yiwe atamushingwa manza bari kumwe kandi n'ingingo ya ijana na 38 y'igitabo nyene cha code de procedure penale ibivuga uko nyene ko ategerezwa kuronswa umushingwa manza wiwe imbere yuko bamugira kamatohoza yayiriyo yose. Rero ikindi naco kinatangaje turaze muri rusanga arico no kwita le fond du dossier umuntu nkuyo abafise amagara nkayo atameze neza mu mutwe twisunze ingingo ya 25 ya code penale Burundi igitabo mpana vyacu mu Burundi nico twita ko badashobora kumufunga kuko haba hariho cause subjective d'irresponsabilité penale. Iyo ngingo rero ya 25 y'igitabo mpana vyaha irabisigura neza ko atamuntu ashobora gupfungwa mu gihe wewe ikosa ryose aba yakoze aba agwaye mu mutwe kandi adashobora gutahura ubwenge bw'ivyo ariko arakora ngo amenye kwica kintu ariko arakora ari icaha. Rero tukabona umenga iyo dosiye yaciye ijamwo iyindi mvo ya politike kubera ivyo yari karavuga yasa n'uvugira abantu bagombye guhirika ubutegetsi baca bagomba kubifata nk'uko ariko batisunza amategeko batisunza uwo muntu. Rero bikanatangaza kubona ingene barenga no kwingingo y'ijana na 54 ya code de procedure penale kuko umuntu nk'uyu ategerezwa kuba afigumana ubwigenge ivuga ko la liberté étant la règle et la détention l'exception. Sumuntu bashoka batsunga kuko nta menace yari karagira ku muntu numwe. Eka ingingo ya y'ijana na 10 mu gace ka kabiri ka code de procedure penale nyene yaraho nyanzwe iravuga yuko le principe cardinal de toute enquête et instruction fait que le ministère public instruise à charge et à décharge. Ukanatsinda yari afise ingorane mu mutwe nico kintu yategerezwa kuraba akensuriza à décharge wewe yaciye yensu à charge gusa.
Maître Gustave Niyonzima rero numwe mu bashingwa manza nanonosoye amategeko. Tubaho mu ntara ya Gitega dukwitire mu ntara y'umwongi haba c'amafaranga bunguruje abantu ku makinga mu gisagara ca Rumonge bidoga ko bama babujijwe gukora akazi kabo bagategekwa kuja guterera umuganda ku biro vy'intara biriko birubakwa. Amakuru avaho mu Rumonge avuga ko wafashwe atagiye acibwa amande banye na makinga bagasaba abajejwe intwaro gutora umuti w'ico kibazo. Bella Gloria Kintore:
nkuko bivugwa nabo bunguruza abantu ku makinga ngo ivyo bikogwa na mwanya bigira bisigura ko ikibabwira ko bahamagawe ari uko baza babona hashizwe imigozi mu bice bimwe bimwe vy'ibarabara wariwe wese agategerezwa kuja kuri ivyo bikogwa bimara hagati y'amasaha 3-8. Imyidogo rero ni myinshi mu gisagara ca Rumonge. Abo baca amafaranga bunguruje abantu ku makinga bavuga ko bateshwa umwanya munini cyane bariko barakora ivyo bikorwa vy'intara kandi nabo baziga ivyo bafungura mu ibarabara. Kurundi ruhande abiyunguruza ntiborohegwa mu gihe abo bamakinga babategetswe kuja gukora ivyo bikogwa ku biro by'intara biragorana kwiyunguruza ku banyagihugu bafise amikoro make. Aho rero utagiye muri ivyo bikogwa ategerezwa gutangishwa amande ari hagati y'ibihumbi bitatu na bitanu. Hari n'ayandi mahera atozwa n'abaserukira intara bavuga ko arayo kubaka ivyo biro byayo, baba abanyagihugu canke abo bakora ibikogwa byo kwiyunguruza. Basaba ko buramatari w'intara ya Rumonge yogerageza akavugana n'abarongoye amashirahamwe kugira ngo ivyo bikogwa bitunganwe neza. Hajye Nzamba tukaba twarondeye buramatari w'iyo ntara ariko ntitwashoboye kumuronga.
Urakenuye Bella Gloria Kinore kuri ayo makuru avugwa mu gisagara ca Rumonge. Akabari nawe nciye ndayasozera bakoze abafashije kuyatururukanya yakoze ino sanku bw'Imana yakatuma mvuga mu kankurikira mvuga mu kanyumva. Mwakoze namwe mariko muradukurikira umugoroba mwiza mwese naho utaha.